Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije shuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo kuri isaha umunsi wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2017. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri isaha.
Uno munsi rero twebwe muri leta kandi turashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cyose cy'u Burundi itubona bo aza kutubonera mu nkono iyo tutiboneye.
Uyo ni cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo avuga ko byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU no kukugena ikibazo cy'umutekano cifashe mu Burundi. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine, utubwire amakuru dufitiye muri iki gihe.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe mwese muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Zimbabwe, aho igenwa ry'umucamanza mukuru muri sentare nkuru y'igihugu ryaranzwe n'impari zitari nke mu nzego zijejwe ubutungane. Ibyo byatangajwe n'uwahahora Godfrey Chikyosiku mu gihe yari mu birori byo kumusezera kuri uyu wa gatatu. Chikyosiku amenyesha ko ibyo bitari bikwiye gutera impari kuko ngo kubwiwe nta ngorane ziriho, akavuga ko inyuma y'iminsi mike ibintu bizoba byagiye mu buryo. Chikyosiku yasubirijwe bivuye ko amategeko avuga ko umucamanza mukuru atanga imihoho mu gihe ashikanye imyaka 70 y'amavuko, nawe akaba yayishikanye mu kwezi kwa kabiri. Mwamenya ko izo mpari zaturutse ku mukandida yashikirijwe Romeo Zibani atari ku rutonde rw'abakandida batatu bahawe President Robert Mugabe ngo abari batoramwo. Zibani ahobwa ko ari umunyeshuri mu by'amategeko kandi ko ataburambe afise mu bya politike. Kuva ku mwaka w'2013 itegeko ryaraho uburenganzira umukuru w'igihugu bwo kwitorera ufata ikibanza cy'umucamanza mukuru. Muri uyu mwaka abanyagihugu muri Zimbabwe baheruka gutora ku bwinshi bwirizwa rishingiro rishasha ririmwo n'uburyo bushasha bwo gushiraho umucamanza mukuru. Icegera cy'umukuru w'igihugu Emerson Mangagwa yarasabye ko iryo bwirizwa shingiro ryosubirwamwo, Perezida Mugabe akaba ataco arashikiza ku bijyanye n'uwo mucamanza mukuru mushasha. Perezida Adama Barrow wa Gambia yashitse kuri uyu wa kane mu gihugu cya Senegal, igihugu cyagize uruhara rukomeye mu bijyanye no kumufasha gushika ku butegetsi. Bitekanijwe ko urwo rugendo rwiwe muri Senegal ruzomara iminsi itatu. Nirwo rugendo rwa mbere Perezida Adama Barrow agize mu mahanga kuva atanguye amabanga y'umukuru w'igihugu. Tubutse ko Perezida Barrow yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Yamara mu kiringo cy'indwi zitandatu Yaya Jame yaramutswe igihugu icyo gihe yaranse kwemera ko yatsinzwe amatora. Perezida Barrow akaba yaciye ahungira ku mugwa mukuru wa Senegal Dakar ku mvo z'umutekano wiwe hari tariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Senegal n'ibihugu byo bihurikiye mu ishyirahamwe rya Afrika CEDEAO byavuye bifata ingingo kugira Yaya Jame ave ku butegetsi. Perezida Macky Sall wa Senegal yakiriye Perezida Barrow igihe yashika ku kibuga cy'indege ku mugwa mukuru wa Senegal i Dakar. Igihugu cy'Ubuganda cyarakiriye hafi igice cy'Abanyesudani w'umanuko barenga umuriyoni n'ibihumbi 500 bahungiye mu bihugu bibanyi. Ni mu gihe izo mpunzi zihunga intambara amabafitiye ku gitsina gusahura n'ikibazo cy'inzara giheruka kwibonekeza bikomeye mu bice bibiri by'intara ya United States. Charlie Yali, umuvugizi w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR mu Buganda, avuga ko kubera uburyo ari buke urugero rw'ibifungurwa bitangwa rwagabanijwemo inshuro zibiri mu mwaka uheze ku mpunzi zose zahungiye mu Buganda mu gice cya mbere cy'umwaka w'2015. Mu mwaka uheze akamo katewe ko gufasha impunzi z'Abanyesudani y'umanuko ziri mu Buganda kasaba amafaranga angana n'imiliyoni 251 z'amadolari. Yamara habonetse ibice 40% gusa by'ayo mafaranga. Ivyo vyaragize ingaruka ku bushobozi bw'amashirahamwe ajejwe gutabara ku bijyanye no guha imfashanyo abayikeneye. mugihe impunzi z'abanyesudani y'umanuko zibandanya gushikaho muri Uganda uko umunsi utashe amashyirahamwe ajejwe gutabara amenyesha ko atararengegwa n'ibikorwa byayo mu gutanga imfashanyo Umushikiranganji ajeje ubutungane wa Leta z'Ubumwe za Amerika Jeff Sessions yatangaje ko ataruhara zogira mu matohoza kubijanye nuko igihugu cy'Uburusiya kivanze matora ya Amerika mu mwaka uheze Sessions yabibwiye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane inyuma yaho ikinyamakuru The Washington Post gitangaje ko yabonanye n'userukira Uburusiya hano muri Amerika inshuro zibiri imbere y'uko amatora aba kandi ko atavyo yabwiye inama nkenguza amateka ikibazo kiriho gushika ubu ni cerekeye nimba abategetsi baraganiriye kubijanye n'amatora bamwe mu bashinga amateka baturuka mu mpande zompi basaba Sessions ko yotanga imihoho bakavuga ko yabeshe mu gihe cyo kurahira ni mu gihe Sessions yari yemeje mu bibazo yabajijwe imbere y'inama nkenguza amateka ko atigeze avugana n'abarusiya kandi ko ataco ashowe kubivuga ko kuri uyu wa kane Sessions yatangaje ko imibonano yagiranye n'userukira uburusiya ataco yari ihuriye ko n'amatora ya president Donald Trump mu gitondo cyo kuri uyu wa kane president Trump yatangaje ko yizeye Jeff Sessions kandi ko adategerezwa gutanga imihoho president Trump yatangaje kandi ko ataco azi kuri iyo mibonano ko yabimenyeshejwe n'ibimenyesha makuru umugwi ujejwe iperereza mu nama nkenguza amateka umenyesha ko uza watanguye amatohoza nayo uw'inama nshinga amateka watangaje ku munsi wa gatatu ko uriko uriga kubijanye n'ayo matohoza
urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC numwanya wa makuru yo mu karere dutangurira ku nkuru yerekeye Burundi aho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yerekanye impungenge ku ruhara rutera guyongera rw'imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD bita imbonerakure yatangaje ko abantu barenga amajana 200 bazimanganye kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze biteye impungenge kurushiriza Leta y'u Burundi ivyo iravyiyamiriza mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwe
Ubwambere nuko ivyo uyo munyamanga mukuru ivyose yavuze nta na kimwe u Burundi twebwe nk'abategetsi b'u Burundi tubona ko arico nibaza yuko uyo munyamanga mukuru igihe tubonana naramubwiye yuko yo simba ibujumbura akaraba ibikorwa ibujumbura mugabo gushura umunsi ntaraduhe inyishu mugabo akaguma yandura ibihuha bica hirya no hino twebwe ugwaruka rw'imonera kuri yavuga narababwiye kuva kera iyo babivuga nkuko babitanguye uno munsi mu Burundi abariho ingorane twebwe rero mu Burundi rwaruka rw'imihari yose cyangwa imigambi yose imeze neza rufashe neza kandi twebwe abarongozi turashima nyifato ya imigambi ingaha ibujumbura cyangwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko bwo yuko ibyo mu byandiko yavuze birateye isoni aho bavuga yuko abarundi imiliyoni 8 bose bari ku musego wa malaria mega u Burundi yo bari korakora ninde naze rero ati yagashambara aze nkahi bujumbura yirabire ibikorwa abarundi bari korakora nawe niho yovuga ibyo avuze
ariko ngo yavuze je niki yingwe ariko ngo nta mwotsi uboneka inzo itari kwirasha muramaze kuraba neza ko mumbonera kure atabantu bakora ayo mabisha abantu bavuga
si mumbonera kure mu barundi bose canke mu bane igihugu bose nta mwonga uburisato ibidahizwe ukuvuga rero hari uwicho wakwikika mukiza uyica nk'ahandi yatavuze ngo imbonera kuri murazi ibi twatangwe vitongo vya twaze manda batangwe kubwira ngo imbonera kuri muziko zikuru kuziko kuri kwari gutegura ingene umuzo w'iyo inselection uba uno munsi rero twebwe muri leta kandi turashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cyose cy'u Burundi itona bo aza kutubonera mu nkono twebwe tutiboneme ukuvuga rero bafise umugambi wundi banyegeje urumva no munsi ariko tugira ngo manda ya kane twebwe tumaze imyaka 4 itatu ngo tuje mu dutukeje matora bashaka ko tukuvuno munsi duje mu kiringo tuguharira manda ya kane ndega baremeye manda ya gatatu
hari amakuru atangazwa avuga ko kwigirekezo gicenda cyo kwezi kwa gatatu hatekanijwe inama mpuzamakungu ijeje umutekano ikaba mu bintu izo kwiga ikibazo cy'u Burundi mbega mu bamuramenyeshwa ikintu kizovuga ku Burundi
twebwe twaramubwiye twarabonye akanye ko kubonana n'uyu munyamanga mukuru twaramubwiye ibikintu cyose kizofatwa abarundi tutaterereye ibituraho kandi twaramubwiye yuko neza yuko umuntu twebwe twabonye ko dashobora gukorana akazosubira kuvuga ibyere ku Burundi ibyo nibituraho kebwe tubyucigenge tumishyamwe muzamakuru nk'ibindi bihugu dutegezwa gusonerwa nk'ibindi bihugu rero kuvuga rero naze ngaha arabi ibyo avuga arabi ko bisanga nga mu gice cyose
umukuru mushasha umuhari Senare de Charles Nditije yatangaje ko umuhari wiwe uzokoresha ingufu kugira ngo ugondoze leta ya muri mwo leta ya president Pierre Nkurunziza urundi buriteguriye guhangana n'uyo muhari mu ngufu uzokoresha izarizo zose
ndagubwira bacu mwari mu kirundi ngo mukobwa wike yabwenge babonye ibicu birenze avuga ngo ni nkangaragije mu rugiwe nibaza ko aribyo ari parako kuko turamuzi kare aho bavuga ngo hakubyara bitinyo byara ntibineshwa urabona ko yari ya aho hari nibaza ko atamurundi numwe yosubira kugira ubwoba bw'abo bantu abo bantu ntaco bamaze kuko bo nyene ubwabo umugwi wabo nta numwe ashobora kuvugana n'uwundi uko bibasanzwe nayo bivuze kufakira bya mbere nuko rero twebwe abarundi musubiye kurabinze mwavise leta mwitore mwavise abategetsi mwitore kandi mumenye ko atakintu na kimwe kizobahungabanya ku myaka itanu mwabatoreko abene gihugu nibareme ahubwo baje kukivi kugira ngo yishishwe n'inzara kubera uruzubu na kimwe
mu majambo make cyane gose mu kanya gatoye uyu mukuru muhari Senare de Charles Nditije yahora akomoka mu gambwe ipona akabari ku rundi ruhande rwa ipona rutemewe n'amategeko mwavugakiriye gute mu mwebwe mu gambwe ipona
ni nashaka kubakosora ubwa mbere yahora ari mu ngamo za Scan Ipron kuva mu 2015 yagiye mu runani bitwa Senaret abo rero soba dasigara kuko bagwanije badasigara ivyo arimo ivyo ariko arakora n'uzo bibaza mu ngamo za Scan Ipron na rimwe ni ivyiwe bigatwe kiwe mbere umurazi ko yahora ari muri biro bikuru by'umugambwe baramutwara bamwe bo muri kuradira ya habitation ubu nabo nyine baramutaye nka kanuko twebwe rero urabaza iby'umugambwe ibaza umukuru w'umugambwe twebwe abo ntacu dusangiye ni hamwe ibirunge bitarunze nyoko n'urunga runga ntacu dusana nawe
vice president wa mbere Burundi Gaston Sidimo murakoze cyane gose ku kanimwa duhaye
murakoze namwe kuri kumbaza yibaza
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC kwindi nkuru yerekeye uburundi abana batatu bo muri site ya Gateri yo muri commune Buganda y'intara cy'ibitoke nibo bamaze kumenyekana ko bitavye imana bivuye ku buraro budashemeye buvugwa muri iyo site imiryango iri muri iyo site iterakamo ababishoboye kuyigarukirako umumenyesha makuru wacu Diane Donce yishikiye muri iyo site yegeranirijwemwo abateshejwe izabo
Abavyeyi baba bana bamaze kwitaba imana bavuga ku nyanduruko ari amazi yamayimburuka aho baryamye ibyo bikunyuka iyi imvura yaguye kuko amazi yayo yamatemba aca mu mazu babamwo ndagije imana Nathanael numwe mu bavyeyi baherutse kubura ikibondo cyabo kuri uyu wa gatatu atwiganira uko umwana yafashwe
asuherewe umushuhera uraza hanyuma atangura kururumba biturutse ku mazi yadutse mu nzu kubera imvura nyinshi yari yaguye cyane hanyuma rero tuca turabura n'ingufu zo kugira ngo dutabaze tuvuze tunyaruka vuba twagiye gushika kwa muganga umwana yamaze kurengerwa acarapfa
izo nzu zubakishijwe amabati kuva hasi gushika hejuru kandi zikaba zubatswe mu buryo bw'amahangare abanyagihugu bahaba batwiganira ko bari bazubakiwe mu kurindira ko bubakirwa amazu afise uburaro nyabwo ariko kugeza ubu imyaka ishika 10 iraheze bakizibayemwo mu miryango 305 iba muri site Gateri 127 nimaze kubakirwa amazu umukuru w'iyo site niyo nkuru Ibrahim avuga ko muri iyo miryango itarubakirwa 39 ari ibangamiwe kuruta iyindi aha ni mu gihe umuryango umwe uba mu cumba kipima metero 2x3 ico cumba nyene nico gicanwamwo kikabikwamo n'ibindi vyankenegwa hamwe nuko umuryango wose ari ukika umusaya igihe cy'ijoro Uyu mukenyezi asaba ko bogarukirwa mukubakirwa amazu y'uburaro bwiza.
Nukuri mwora ko ntwa dushikire mbere mukadusabira nukuri twenga hatoramerewe nabi gose. Nka nk'umuntu afise nk'abane ndi gucanke banga nta kuvuga ngo hari hakumba bose umwana se na nyina bose basasikira go kimwe. Ibyo bintu nukuri ibyo bintu basha ni ibintu biteye isoni gose. Nkubure ni imvura iri kiragwa nukura aye nakamara amazi. Ubu niko muje musanga hamaze nuko kamuka.
Hambavu yayo mazi ukurundana mwihangara imwe igabuwemo utwumba 16 abahaba bavuga ko ingwara zifatira kwisukurike nka mbandakara n'ingwara zo gucibwamo harimo na korera zamaze abafashe. Umukuru wa site Gateri niyo nkuru Ibrahim asigura ko biva ku bukene bw'ubuzu bwa sugumwe kuri abo bantu baha muri site Gateri.
N'ikindi kibazo ngo hakihari urabona n'amatwarete aba bantu ku mahangare n'amatwarete bafise kandi no mu mazu nyene iwese zageze ronka bamwe bamwe kuvuga hari benshi gose badafise amawese bigaca bituma rero bamwe bamwe bazabarifashisha kuja mu mashamba mu gisanze n'ibindi kwa cyasanga rero kwa rusazi ruvuye hariya mu gisanze kuza rwaza rugwa kumbure kuri byombo bakoresha canye ku bindi bintu bisanzwe by'ubuzima bwa misi yose bakoresha ngaha mu rugo cyasanga rero abantu bagiye barafatwa n'ingwara z'ibyaduka zitasanzwe zimenyerewe
kandi rw'abajejwe intwaro bavuga ko icyo kibazo cy'uburaro bakizi kandi ko bariko baragerageza kubakira uburaro abo banyagihugu. Emmanuel Bigirimana arongoye komine Buganda.
Abo bantu turazi neza yuko bari mu buzima butoroshe ariko rero nkuko mwayibonye turiko turagerageza kuraba ukuntu twavana mwari y'amazugu y'amahanga mwabonye ko twatanguye kubakira abambere nibaza yuko baza baradishitsemo ariko kandi abasigaye nabo twibaza ko mu minsi iza bari umugambi dufasha mu na parisi bariko baragerageza kuraba ukuntu bazo bavana mwari y'amahanga.
Abanyagihugu bo muri site Gateri bagizwe n'abahutu abatwa n'abatutsi abajeje intwaro bavuga ko bamwe bahaje bahungutse bava mu bihugu bihanye imbibe n'u Burundi abandi bakahaza kuko ari bantaho nikora muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro nyarwanda rishinzwe gutanga intererano mu by'amategeko bwerekana ko igitigiri kinini cy'abanyarwanda batazi uburenganzira bwabo mu bijanye n'amategeko. Ibi bituma umunyagihugu uburenganzira bwiwe buhonyoyanzwe adashobora kumenya aho abariza ikibazo ciwe. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Mu baturage 5,503 bakoreweho ubushakashatsi abagera kuri 4% ni ukuvuga barenga gato 200 nibo basubije ko bazi neza uburenganzira bwabo, naho 45% bavuga ko bazi buhoro ibigendanye n'uburenganzira bwabo, mu gihe abagera kuri 51% batazi namba uburenganzira bwabo cyane cyane mu byerekeranye n'amategeko. Munyamahoro Rene ni umuyobozi w'ihuriro nyarwanda ritanga ubufasha mu by'amategeko.
Twasabaga ko abaturage bakangurirwa bakwigishwa kubijyanye n'uburenganzira bwabo mu nama zitandukanye haba mu muganda, ko byibura hajya habaho igikorwa cyo kwigisha abaturage amategeko y'ibanze n'ibyo twavuga by'amategeko ajyanye n'ifungwa n'ifungurwa cyangwa byo gufungwa by'agateganyo. Urwego rw'umudugudu byibura abaturage babasha kumenya uburenganzira bwabo. Ingaruka zibageraho zikomeye nuko iyo umuntu atazi uburenganzira bwe ntamenye no kububurana. Icyo twabonye nuko uburenganzira bwabo kugira ngo azamenye ngo nimba ndi mfunzwe kuri polisi zahagira iminsi 5, nimva muri polisi ngiye muri pariki naho zagira indi minsi 5, nimba ngiye mu rukiko bakemeza ko ngomba gufungwa by'agateganyo ya minsi 30, irangiye bataregeye rukiko ko byibura ngomba kujya gusaba ku cyemezo bacyongereje kugira ngo iminsi zajye, none ugasanga rero abaturage ntabwo babyumva.
Madamu Mukamana Florence wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, umwe mu bagiye mu baturage akora ubushakashatsi, yasobanuye ibibazo basanganye abaturage ahari nibishingiye ku bumenyi buke bafite mu bigendanye n'amategeko.
Hari abo twasanze abantu babo bamara amezi 3-2 bari kuri polisi batari baburana kandi batarajyanywe no muri gereza nibura ngo babe bategereje ya minsi igenwe, ugasanga baracyaraho ngaho gutyo. Bityo rero umuturage ukabona ari mu gihirahiro, haze ngo umuntu we arakatiye, haze ngo umuntu we yaraburanye gutyo gutyo.
Kutamenya amategeko ku baturage bigenda bigira ingaruka zikomeye nk'uko umuyobozi w'ihuriro nyarwanda ritanga ubufasha mu by'amategeko Bwana Kananga Andrew yabisobanuriye Radio Ijwi rya Amerika.
Iyo batazi uburenganzira bafite, iyo batazi aho babariza, bigira impact yuko bicara ibibazo bakabigumana. Ejo hagira umuyobozi runaka usura abaturage bakamubwira ati mfite ikibazo cyanjye kimaze imyaka 35 by'umwihariko gufatwa n'ifungo, hari icyo twavugaga rirahari, amategeko arabiteganya na ngombwa, ariko hari uburenganzira umuntu agomba kumenya bafite. Ugomba kumenya yuko ufite uburenganzira bwo kuvugana n'umuryango wawe igihe bagufashe bagiye kugufunga. Baragufata bakagufunga, nibyo bivamo by'agateganyo, bashobora gufata bakagufunga ejo bakakurekura, ariko hari uburenganzira ugomba kumenya. Niba bagufashe ukamenya yuko ufite uburenganzira bwo kubwira kuvugana n'umuryango wawe ukababwira yuko bagufashe cyangwa ufungiye ahantu runaka, ukamenya yuko ufite uburenganzira bwo bwa mbere bw'ibanze bw'uko igihe bavuga ngo baragufasha kugufata cyangwa hari ibyo bakorega,
ugomba kuba uzi ugomba kuvugana n'umwavoka.
Abakoze ubushakashatsi bavuga ko basaba Leta kwigisha abaturage bakamenya neza uburenganzira bwabo, ibigakorerwa aho abaturage bahurira hose, yaba mu muganda rusange ndetse no mu nama zihuza abaturage. Maitre Nkongorera Urene, umwe mu bakomiseri bagize komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, nawe yemeza ko Leta ishyira imbaraga mu kwigisha abaturage ibikorwa binyuranye cyane cyane bibaganisha mu iterambere, ariko ibyo kwigisha ku burenganzira bwa muntu bikiri hasi.
Inzego za Leta ntabwo bashyira imbaraga zihagije mu kumenyekanisha amategeko no kumenyekanisha uburenganzira. Tuvuge iby'ubuhinzi, iby'ifumbire, n'ibyo byose ubona birimo imbaraga zihagije n'amafaranga ahagije mu rwego rwo kumenyesha abaturage. Ariko ibijyanye no kumenyesha abantu uburenganzira bwabo n'amategeko, usanga bikirimo intege nke, bidahagije, wenda n'inzego zakabikoze ugasanga zidafite ubushobozi, no kuvuga amikoro ahagije kugira ngo bikorwe.
Ubushakashatsi kandi bwasanze hakiri byinshi bikenewe mu rwego rwo gutanga ubutabera bwuzuye ku baturage. Bamwe mu bashubije bagaragaje ko byafashe igihe gisaga umwaka bategereje ko urubanza rwabo rurangizwa, abaturage bakerekana ko ikibazo cyo kurangiza imanza kikiri ingorabahizi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi, cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro Ejo mu Mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro Ejo mu Mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia, hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda, binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda, RPEP.
Ikiganiro Ejo mu Mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro Ejo mu Mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu rugendo rwo gwa mbere i Baghdad muri Iraq, James Mattis, umushikiranganje wa Amerika ajejwe kwivuna abansi, yarashimiye igisirikare cya Iraq ku bikorwa bihambaye cyakoze, kandi kuba ubu bafise intumbero yo kubohora uburengero bw'igisagara cya Mosul. Abanyagihugu ibihumbi amajana ba Iraq bararindiriye ko Mosul ibohoka yose mu buryo bwihuse, aho ni mu gihe bamaze imyaka ibiri bageramiwe na Leta ya Kiislamu. Ubugizi bwa nabi bugirwa na Leta ya Kiislamu bwerekana neza ko atari ikintu kibangamiye Iraq na Siriya gusa, ariko ko n'akarere nako nyene katorohewe kimwe n'isi yose. Ivyo bivugwa na Lieutenant General Stefan Townsend, umuyobozi mukuru w'igisirikare cy'urunani gwiswe Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve. Ku mugwa mukuru wa Iraq, umushikiranganje wa Amerika James Mattis yabwiye abamenyeshamakuru yuko igisirikare cya Iraq gishigikiwe n'ibihugu birenga 60 bigize urunani rw'ibihugu biriko biragwanya Leta ya Kiislamu muri Iraq na Siriya. Yarashimiye ibyaranguwe n'igisirikare cya Iraq, avuga ko babuze abasirikare babo ariko ko bahavuye bitunganya neza bonyene kimwe n'ibigwanisho byabo. Ati kandi inyuma y'amezi atari make barashoboye kubohora ubusiruko bwa Mosul baromora leta ya Kiislamu. Mu itangazo yasohoye, Lieutenant General Townsend yavuze ko igisirikare cya Iraq cerekanye ko gishoboye kandi gitunganijwe neza. Townsend avuga kandi ati naho leta ya Kiislamu igenda igira ibitero ku basivile, igisirikare cya Iraq kibandanya gukora uko gishoboye kose mu gukingira ubuzima bw'abanyagihugu muri Mosul kitaravye ubwoko bwabo canke imigwi baturukamwo. Ati bareretse abanya Iraq kunga ubumwe mu gihugu cabo. Townsend avuga kandi ati kugeza ubu ubwo runani rw'abasirikare bafasha igisirikare cya Iraq ruramaze kugira ibitero vyo mu kirere bigera ku 10,000 ku bagwanyi ba leta ya Kiislamu muri Iraq. Ati baramaze kandi guha ibikoresho n'imyimenyerezo abasirikare ba Iraq bagera ku 70,000.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isambirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nankeka ereko isorushiriza. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.
Ya bini kemurije shabarundi twabo James Fabrice Fabrice nakugira cyane
ndonyi wekers Njuti mwese mkunda radi jwi di Amerika, ibiga niro na makuru tuwa tuwafitie kuri isaha ahani hobigaru kie. Tuwashimie kuwa mwado tezamatwi, mugire ibihe viza, mwanda anye nugu kuri kilana, ibiga niro vida chumukinundi no mkinyarwanda kuri radio jwi di Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.